nama ni nama y'amasezerano ngendegwa ko hagati ya Repubulika Demokratike iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bibanyi mu by'ukuri aya masezerano yashyize ku igikumu mu 2013 ya Addis Abeba yari kugira ngo barabire hamwe abakuru b'ibihugu na Kongo barabire hamwe ingene bokemura ibibazo bihari cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo aho hari imigwishika 142 hamagira ngo bumvikane kugira ngo ntihadusubire ku mutekano mukeyi. Iyo rero nk'uko mubizi haragiye harabaho ingorane kuva ayo masezerano ashize ku mukono, none uno munsi abakuru b'ibihugu bashika 13 barahundi Burundi hari kumwe n'uyoboye ubumwe bwa Afurika Moussa Faki Mahamat n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kugira ngo barabe ukuntu bosubira kwishyiramo ingufu muri aya masezerano.
Mu bumwe bwa Afurika mwizeye iki muri iyo nama iriko buca ibera i Bujumbura mu Burundi?
Muri make icyo twizeye ni uko bumvikana ku bintu bimwe bimwe bizogenda birakogwa. Uncyambere ni uko u Burundi bugiye kurongora ayo masezerano, bugiye kujya hejuru y'ayo masezerano kugira ngo dukurikirane ibyo bagiye baremeranira. Barafise n'icyo bazokwemeza ejo bita feuille de route, sinzi uko wasivuga mu Kirundi, mugabo ni kugira ngo bumvikane ibyo bazogenda barakora kugira ngo ibihugu bibanyi na Kongo bisubire kunywana, bakorane mu by'umutekano, bakorane mu byo kugarukana amahoro muri kajya gace kamaze igihe kabangamiye ibiyaga bigari.
Inama ibereye i Bujumbura ije ikurikira iyindi igira 10 yabereye i Kinshasa igenekerezo rya 2024 z'ukwezi kwa kabiri hari mu 2022. Kuva ico gihe gushika ino saha ambassadeur Frederic Gateretse hari ico mubona kiratera, hari ico mubona kirahinduka, hari ntambwe mubona zirategwa mu bitandukanye mu byo kugarukana amahoro muri Republika Demokarasiya Kongo no mu karere Kongo ibarizwamo?
Mu byukuri nk'uko mubizi namwe mukaba manda ya mubikurikira, hari ibibazo byinshi bikihari muri mu gihugu cya demokarasi cya Kongo. Novuga yuko igihambaye ari uko gusa abantu babandanya baganira, mugabo nk'uko mubizi hari ingorane zikomakomeye bariko baragerageza gutorera umuti. Murazi yuko hariho n'ingabo barungitse mu minsi yaheze. Mu byukuri ibibazo biracyahari kandi biracyari byinshi. Mugabo igihambaye nuko abantu bicara bakumva bagerageza gutorera umuti ibyo bibazo kandi bakaraba n'ingine babandanya bakorana, kuko umubanyi ntawo n'umubanyi arahama, hanyuma amatata hari bakaraba ingine bayakemura.
Imwe mu migambwe irimo itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, aha turavuga nk'umugambwe MSD uramutswa na Alexis Nduhije, basanga akarere Kongo irimo na cane cane Kongo kivuye pfukata zotekana na gato mu gihe u Burundi n'ibindi bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari bitazoba bitekanye. Ikibazo c'abahunze hari gitegekanijwe kuvugirwa muri iyo nama.
Bazovuga ibibazo by'umutekano, bazovuga ibibazo by'impunzi, bazovuga ibibazo by'urwaruka, bazovuga ibibazo by'abadamu. Mugabo sinibaza ko nosangira kubari kwa bivuga, sinibaza ko ariko byifashe kongo ifite ibibazo byayo byonyine. Igituma rero iyo migwishika 142 ni iy'abakongomani, si iy'abanyamahanga. Hariho imigwi y'abarundi igwanirayo, hari imigwi y'abanyarwanda, mugabo izo migwi y'abanyamahanga ntirenga nyine cyangwa itanu. Mu by'ukuri ibibazo cyane cyane hagati ni ikibazo cya Kongo nyine, mugabo ikibazo izokenera gukemura ikoranye n'ibihugu bibanyi bishika 9.
Bavuga mu hari amakuru avuga ko mu mirwi irwanira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hariho imirwi yoba ifashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Burundi. Ishamwe mpuzamakungu ONU hari amatohoza mwamwe ryagira ko rari kavyerekana mu mwe bwa Afrika ayo makuru murayafise, kuko muhagarariye bino biganiro nimba muyafise hazokogwa iki kugira ngo iki kibazo c'imirwi y'abarundi n'abatandukanye bagwanira ku butaka bwa Kongo gitorega umuti?
Nta migwi twe n'amakuru dufise y'imigwi u Burundi bushigikiye muri Kongo. Icyo tuzi ni uko hari imigwi igwanya leta y'u Burundi iri muri Kongo. ije rero navyo urumva ngira ngo nkuko mumaze imisimo bikurikirana sinovuga leta y'u Burundi mugabo cyonzi nuko mu Burundi hatekanye kandi na leta ikirakora ibishobora byose kugira ngo n'impunzi zitahuke kumbure nabo bitwaje intwaro icyo twitwovuga gusa nuko zishyira hasi kuko ubunye harageze yuko abantu bareka kugwana bakoresheje intwaro amarira ni menshi muri kajya karere kandi abantu bararushe bashaka kwijukira iterambere kuko nicyo kintu cya mbere gihambaye.
Ambassadeur Frédéric Gateretse, muhanuzi mukuru wa commissaire ajejwe ibazo vy'amahoro na politique mu muryango w'ubumwe bwa Afrika, twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze nawe kuba mwaduhaye ijambo.